Tashimire ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika, abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize. Mu gihugu cy'u Rwanda ikigo kijeje kwitaho amagara y'abantu RBC cemeza ko umwana umwe mu bana 10 bafise hagati y'imyaka 14 na 18 aba afise ikibazo cyo mu mutwe. Kuno munsi isihimbaza umunsi wahariwe kwitaho amagara meza yo mu mutwe abigeze kuba bafise indwara zitandukanye zifatira mu mutwe, bemeza ko bitoroshe kuba mu bibano bitandukanye by'ico gihugu.
Ndi nari maze kwirukanwa ahantu hari indwi kuko ngo nye umuntu afataga imiti y'indera, aba akazi najya muri banke hashira ukwezi kumwe umuntu akazana inkuru kwa jera ati warakoze ntabwo nakoze ahubwo nkameze neza kwaya amafaranga ngikoze yatwiye najya kwigisha leteri yamenya yafaya.
Uyu ni umwe mu bigeze kuba barwaye indwara zo mu mutwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ubuhamya bwiwe burimo uko yakumiriwe murabwumva handi hato. Hakuriyeho mu Rwanda mu Burundi amashirahamwe yigenga ntiyakiriye co kimwe ingingo ya ONU yo guhagarika umurwi wayo wari umaze imyaka 5 ukora amatohoza ajanye n'ivy'agateka kazi na muntu. Navyo turabigaruka ko hirya nino ku isi sosiyete ya Moderna yagiriza kwirengagiza ibihugu bikenye mu gutanga incanco za COVID ya 19. Idonido ni mukanyi sasa. Deka ayagezweho hirya nino ku isi tuyahere mu gihugu cy'u Burusiya kivugwamo impanuka y'indege mu bwoko bwa L 410 yahitanye abantu 16 ikomeretsa indwi. Iyo ndege yakorotse igeze mu karere kitwa Tatarstan. Ubushikiranganji bwo gutabara muri ico gihugu bwatangaje no makuru bukaba bwavuze ko abantu 23 aribo bari bayirimwo. Ubwo bushikiranganji bubandanya buvuga ko muri indwi bakomeretse umwe gusa ariwe arembye. Naho u Burusiya bwateje imbere amategeko ajanye n'ivy'umutekano kano mu kirere biciye mu gusuzuma cyane utunenge tw'indege muri ico gihugu zirakunze kugira impanuka. Mu kwezi guheze twibutse ko insanganyo y'indege yo mu bwoko bwa Antonov yahitanye abantu 6 yindi yakorotse mu kwindwi naho ihitana ingenzi 28 zose zari zirimwo. Mu gisata c'amagara y'abantu ikinyamakuru The New York Times acandikira ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cagirije sosiyete ya Moderna ikora incanco za COVID ya 19 kurungika incanco zayo mu bihugu nka vyose bitunze ikirengagiza ibikenye mu gihe iba iriko yegeranya amabiliyoni y'inyungu. The New York Times yavuze ko ivyagirije vyayo bishingiye ku makuru yavanye mu ishirahamwe ryitwa Airfinity rikurikirana kumwanya kumwanya ibihugu birungwikwamwo incanco. Kubw'ico kinyamakuru sosiyete nyamerika Moderna imaze kurungika doze za baba umuriyoni umwe gusa mu bihugu bikenye mu gihe ya Pfizer yo yarungitse 8,400,000. Johnson and Johnson nayo irungika izababa 25,000,000. Hambavu y'ibi The New York Times yemeza ko ifise amakuru yuko ibihugu bitaratera imbere bigura incanco za Moderna amafaranga menshi ugereranije n'ay'ibihugu birimo Amerika n'ibindi byo ku mugabane wa Buraya bigura izo ncanco nyene. The New York Times ivuga ko incanco za Moderna zikinga neza ubwandu bwa virus ya corona gusumba incanco z'ayandi masosiyete. Hagati aho tukivuga ku vya virus ya corona mu Butaliyano abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bihaye amabarabara biyamiriza ingingo isaba abakozi bose baba aba leta canke abikorera ivyabo kubwirizwa kwerekana ko bacandazwe. Ningingo hizo tangura gushirwa mu ngiro higenekerezo rya 15 uku kwezi. Abakozi n'abakoresha bose batazokubahiriza ino ngingo bazobihanirwa. Kaminuza Johns Hopkins ifise icicaro mu gisagara ca Baltimore co muri leta ya Maryland aha muri Amerika yo ivuga ko ku isi yose abanduye virusi ya corona bageze ku 237,037 abimaze guhitana baba 5,000,000. Incanco zimaze gutangwa akaba ari 6,600,000,000. Ijwi rya Amerika ayo makuru abagezeho irya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri www.radio.com adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
amakuru y'ikigo cy'abakozi ba International Medical Corps bari bafatiwe hagati ya Maringi na Fizi Centre ariko akakela atangazwa n'umuyobozi wa Société Civile muri Baraka Bwana Itunga Maisha Mbe. Uyu muyobozi wa Société Civile ahamya yuko abo bakozi bari bamaze igihe kigera ku minsi barakinyujwe barekuwe ejo ariko uburyo barekuwemo nimba baratanze amafaranga cyangwa batarayatanze ntabyo barambinya. Uruhande rw'umuyobozi wa Territoire ya Fizi Bwana Mutupila Kawaya Eme yatubwiye yuko irekugwa ryabo bakozi adashobora kuriyakana cyangwa se ngo agemeze kuko nta makuru International Medical Corps yari yamuha, ahubwo yadusabye yuko twabaza ayo makuru iryo shyirahamwe. Gusa ntitwageza amahirwe yo kuvugisha imiryango y'abo bakozi kuko telefone zabo ntizanyuragamo. Twagerageje kuvugisha International Medical Corps bijyanye n'irekugwa ry'abakozi baryo ntibyadukundira, ariko bamwe mu bakozi bakora andi mashyirahamwe akorera mu mujyi wa Baraka batashimye kuvuga amazina y'amashyirahamwe bakorera, nabo bemeza yuko abo bakozi barekuwe ariko batazi uburyo barekuwemo. Aba bakozi b'ishyirahamwe rya International Medical Corps bari bashimuswe tariki ya gatanu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2021 ubwo bari bavuye Baraka bajyanye imiti ku bigo nderabuzima bya Rumanya, Kanguli na Bara, bose ko ari batatu ni abakongomani. Ubusanzwe amashyirahamwe akorera muri utu turere abakozi babo bashimuswe ntakunze kuvuga ikiguzi aba yatanze kugira ngo barekugwe. Mwomenya yuko atari muri Fizi honyine hagenda hagaragara ibikorwa byo gushimuta abantu, ahubwo no muri teritwari Uvira uyu muco wo gushimuta abantu wafashe intera ikomeye kuko hari aho babura aho bashimuta bagashimuta n'inka, nyuma benezo bakaza gutanga amafaranga ari hejuru y'3,000 by'amadolari kugira ngo bazibasubize. Amakuru atangwa n'igisirikare agenda yerekana yuko umugwe wa Mayimayi n'inyeshamba z'Abarundi bakunze gushimuta abantu n'amatungo mu kibaya cya Rusizi, naho abakozi bakorera amashyirahamwe atandukanye muri Fizi bashimutwa n'udutsiko tw'abantu babitwaje imbunda. Vedaste Ngabo kubwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu ntara y'Ikivu.
Vedaste Ngabo tugukengurukire nari nabice ku masonga nkitangura inama nkuru ijejwe agateka kazi na muntu ya ONU ku muhingamo kwa gatanu w'inondwi yarakuyeho umurwi w'iryo shyirahamwe wari umaze imyaka itanu ukora amatohoza ku gateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi haciye hagenwa umuhinga yigenga adasanzwe azohora akurikirana ico kibazo. Abatari bake mu baharanira agateka kazi na muntu muri ico gihugu babona ko amakungu ariko araheba u Burundi buke buke, yamara ku bandi bakorera mu gihugu bobo akamwemwe ni kose. Idonido na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akoresha ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Amatora yakuyeho umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ukora amatohoza ku Burundi yabaye kuri uyu wa gatanu i Geneve mu Buswisse. Aya matora y'ibihugu bigize inama nkuru ije bagateka kazi na muntu muri ONI yemeje ko hajaho intumwa idasanzwe ikora raporo ku Burundi, Rapporteur Special isubirira uwo mugwi ukora amatohoza. Ingingo ishyiraho iyo ntumwa idasanzwe izo bijejwe gukora raporo ku Burundi muri ONI ivuga ko akazi nyamukuru kayo ari kubijisho no gutwi kwa ONI ku vyerekeye agateka kazi na muntu, guhanura leta mu ngingo zerekeye agateka kazi na muntu, kuba hafi y'amashirahamwe adakira n'ivyicaro vya politike hamwe n'umugwi wigenga ujejwe uburenganzira bwa muntu muri ico gisata ONI ibona ko kidasanzwe. Nawe biruko umuhinga yigenga yakoze cyane mu byerekeye agateka kazi na muntu muri ONI ari Geneve yabwiye ijwi rya Amerika ko arakajyo kuri ONI ko gusohoka buke buke mu bibazo by'u Burundi. Uyu atashimye ko amazina yiwe amenyekana kubera akazi akora i Geneve. Yagize ati ONI ishaka kwikurayo gahoro gahoro, iyi ntumwa nta nguvu ifise nk'izo umugwi udasanzwe wari umaze imyaka itanu nta n'ubuhinga n'abahinga bahanitse azokoresha. Erega ku isi hasigaye hari ibindi bihugu bifise ingorane zikomeye kurusha u Burundi, ibi n'ishami ryigenga rigiteka rirabizi. Ashenye ko yagize atwara iri shyirahamwe rihanye agateka kazi na muntu riri mu yarenga 40 harimo na Human Rights Watch yaheruka gusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONI kumugwi wayo ukora amatohoza wokongerwa ikiringo. Ari kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
ariko ajya mu kiboko mwafate spesiyali bashyizeho agitwara uburyo bumwe ukugira uburyo bumwe n'uko nizo ushobora gukora biba bike bivuga ko rero biko bera mu Burundi izoba biko bigibagirwa bakwaze kumwanya kandi basize ko
aya mashyirahamwe abona ko igikorwa gikomeye gisigaye mu baharani agateka kazi na muntu b'Abarundi aho kuba mu biganza by'amakungu.
umurazi usumba guhuma muri iteka twakiye neza ingingo ishiraho umuraporteur special naho atagize atwiteze kuko nitwizera ko agiye kuzotangwa n'uwo umuraporteur special gusa by'ukuri yikubira mu Burundi zoba ariko bisabwe n'ikiga gikora turafiteze ko Burundi nabwumviye ukamuha nyine ukamureka agakora nk'uko babisabye n'ubwigenge yaje mu gihugu
nayo ku mashirame nk'aya akorera mu Burundi yo yavuga ko ishirame mpuzamakungu ONI ryari rikwiye gukuraho iyo migwi n'abahinga bakurikirana agateka kazi na muntu mu Burundi kuko ku bwayo ubu icuka ari ciza kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Gerard Hakizimana atwara ishirame Foricon F ku izina ry'arenga 50 yaheruka kwanikira ONI asaba ko umugwi wayo ukora amatohoza wovaho
twakiriye nabi ishigwaho ry'umuraporteur special ku Burundi tubona ko atarake newe embetwe dusaba ko n'igihugu kitomwe kibanza nuko agataka kazi na muntu kifashe neza ikindi niko tumaze kubona ko bene abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo nabo bikorana nuko uravye nyirishwa mukuru w'igihugu ari mu bantu nawe ni baharanira agataka kazi na muntu kuko yerekora avuga aravusaba ko atamurunda kwiye gutoteza uwundi
umugwiye w'igihugu jero bagateka kazi na muntu CNIDH wabwijwe ijya America ko wowo ubandanya kazi kawo ko kuvugira bahohotewe Six vinyene muraba atwara CNIDH
iyo tubonye ko ariho ikintu cyashitse umuntu akabugwa irengero icambere no gushikiriza ko zitandukanye z'umutekano hanyuma tugashikira n'izindi zose inzego bikorana mu butungane kugira ngo tubaze ko bamaze kumenya izo nkuru kandi ko ari kiko kirakomeye muri ankete duheruka kugira hari abantu bashika kuri 3 canke 4 tuzatwarabonye kandi twacyuzi ko abo bantu bazimije
aha no mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yari mu nama ya ONI i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi guheze yari yaseguye ko Burundi butagikeneye kugumizwa ko igisho na ONI mu byerekeye agateka kazi na muntu ati dufashe kano kanya kugira ngo dusabe inama nkuru ijeru y'agateka kazi na muntu muri ONI kuraba mu buryo bubereye no kubona neza ko Burundi buri kuburagira twigoro dukomeye mu gukingira abanyagihugu igihe cyose ONI canke ico gisata cayo kijeru y'agateka kazi na muntu kigerageza gufata Burundi nk'agahugu gahotera agateka kazi na muntu n'ukuri ntaco bizotera ngo bicike ko
et tout simplement contre-productive.
Uwo mugwi wa ONI wakuweho wari washinzwe mu mwaka w'2016 mu ntoreka za politike zatumye Abarundi barenga 400,000 bahunga igihugu abandi bakicwa nk'uko ONI ibisigura warumaze gushira habona ivyegeranyo 5 birimwo n'amazina y'abakekwa gukora ayo mabi y'agateka kazi na muntu yawe ndetse na sentare mpuzamakungu mpanabyaha isanzwe yaratanguye amatohoza nyezina ku Burundi kuva mu mwaka w'2017 Cyeklavye ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Isi yose no munsi irahimbaza umunsi wahariwe kwitaho amagara meza yo mu mutwe. Mu gihugu cy'u Rwanda ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe ubuzima RDC mu mpunyapunyo bwerekana ko iki kibazo gihangayikishije abatari bake ndetse n'ibitigiri by'abana bakiri bato bagendana izo ndwara akaba ari byinshi. Murabyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye ari Kigali mu Rwanda.
Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC bwibanze ku bantu bari hagati y'imyaka 14 na 65 bugaragaza ko umuntu umwe kuri 5 afite ikibazo cyo mu mutwe. Dr. Yvonne Kayiteshonga umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri RBC asaba abanyarwanda gutinyuka kwisuzumisha indwara zo mu mutwe kuko ari indwara nk'izindi.
Ntabwo biteye ipfunwe kuboneka kwa muganga wagiye kureba inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe kuko ni indwara nk'izindi. Iyo mu mutwe hatameze neza numva ko nta n'ikindi kintu wavuga ko kimeze neza muri wowe, ntabwo wagira imbaraga zo gukora udatekereza.
Nubwo mu buvuzi indwara ifatwa nk'izindi, abagize ibyago byo kurwara mu mutwe bagaragaza akaga bahuye nako. Nibyo umugabo twise Karinda kuko adashaka gutangaza umwirondoro we yumvikanisha.
Indwara mu mutwe iterwa n'ibintu byinshi, imbaraga zo kurwana n'ibibazo zikaba nkeya, ugatangira nyine uva mu rugo ugenda imyambarire isuku nkeya n'ibindi, kugera aho nyine ugiye ukajya mu muhanda byo byose byagiye bimbaho abantu bakakwita ikigo rye bakakwita iko bashaka gero najye kugira ikifuzo cyo kuvuga ngo ngewe abantu ntago ari beza reka nigire muri nyongwe njye kwibanira n'inyamaswa wamfasha kanjyana indera niho yankuye.
Uyu mugabo ugeze mu kigero cy'imyaka 50 agaragaza ko niyo wivuje ugakiri indwara akatoka kugumaho.
Njye nari maze kwirukanwa ahantu harindwi kuko ngo nye ndi umuntu ufataga imiti y'indera. Saba akazi najya muri banke hashira ukwezi kumwe umuntu akazana inkuru kwa Gerard ati barasaze nti ntago nasaze ahubwo mfata imiti meze neza toya amafaranga ngitaza yatwika ubu nkaba nasohotse. Najya kwigisha Reuters yamenya ko ndi umuntu ufata imiti y'indera. Akambaza nkamwemerera kuko si ikintu cyo guhakana. Amara kumwemerera akavuga ati nibyo koko urabyemerera ndabyanga ntago ndwayeho ubwo mfata imiti nkuko nundi wese yafata umuti wa diabete kandi akaba ari umuntu ukora akazi atoya atimvira mu kigo kw'ikigo cyanjye kizabura iki abanyeshuri. Bimaze kubishyura 7 rongeye nibwo nafashe umwanzuro nabanye ikintu kikwiye gukorwa.
Ganda Karimba izina twamuhaye yasobanuye ko amaze kwirukana inshuro nyinshi mu kazi yafashe umwanzuro wo kureba uko yakwihuza na bagenzi be bagashira ishyirahamwe ribahuza. Karinda avuga ko bamaze kugira abanyamuryango bakaba kabi 400 ariko kugeza ubu bakibabazwa n'uko usanga umuryango nyarwanda utaraha agaciro abarwayi bo mu mutwe.
Ubundi dufite ikibazo ngo umuntu uri mu mwobo uri kurya imisere banyano dukoko dutambo muri iki gihugu nta muntu responsable nicyo kibazo dufite. Njye birambabaza nta bije ngire ya leta nta modoka mfite nta karibira nta n'umushahara ngire uva muri guverinoma ariko nkumva mayera mpamagaye ngo hano hari umuntu wawe ngo ngwino ngo murebe. Abantu baragenda bajya hariya batiririmba ntaririmba bamuhereza igiceri yongere. Umwana atambura bwambura undi ati ambara nta muntu azavuga ati musigaho. Turasaba rero inzego zibanze cyane cyane guturuka mu murenge nk'uko higishwa ngo kuboneza urubyaro nkuko higishwa ngo akarima k'igikoni. Ibyo biganiro bibeho habeho mobilisation.
Abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe bagaragaza aho kugira ngo abarwayi babashe kwitabwaho buri wese akwiye kubigira ibye.
Uwo ugomba kumwitaho ni wowe wamubonye ni jyewe. Iyo ageze ku muhanda aba atangiye guhohoterwa kuko mu muhanda hari bibi byinshi cyane cyane iyo umuntu arwaye atameze neza. Bibarirwa buri wese bakenewe kugira ngo umuntu atazageza aho kujya mu muhanda.
Kugeza ubu mu Rwanda indwara zo mu mutwe zihiganje ziranyuranye ariko abashakashatsi bagaragaje ko iziboneka cyane harimo agahinda gakabije kihariye 11.9%. Iyo umuhangayiko yihariye 8.6%. Ihungabana riterwa n'ibihe bikomeye umuntu yanyuzemo yihariye 3.6%. Indwara yo kunanirwa kwifata ku ngeso runaka yihariye 3.6%. N'igicuri gifite 2.9%. Dr. Kayite Shongo uyobora ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri RBC avuga ko ikindi giteye impungenge ndetse gikeneye ingamba zihariye ari uko mu Rwanda umwana umwe mu bana 10 b'ingimbi n'abangavu bafite hagati y'imyaka 14 na 18 aba afite ikibazo cyo mu mutwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ijwi rya Amerika turabandanye n'ibiganiro byacu by'uno munsi. Remi Gakwaya ni umusore w'imyaka 26 yahungiye mu gihugu cya Malawi avuye mu Burundi mu 2002. Mu minsi iheze aherutse gutoranywa nk'umwe mu mpunzi zikora ibikorwa bidasanzwe change makers mu ikambi ya Zaleka iri muri Malawi. Mu byo ashimirwa harimo kuba yaratanguje ishure ryigisha impunzi ibijanye n'ubuhinga bwa none hamwe no gufasha impunzi kurondera imirimo bakoresheje internet ndetse no kubakaza applications zitandukanye zikoreshwa n'ibigo bitandukanye. Kugira rero ngo ibikorwa byiwe n'ibindi by'izindi mpunzi bimenyekane babifashijwe n'ikigo INUA chatangujwe na Bwana Inosa Magambi nawe amaze igihe mu gihugu cya Malawi aho yageze ho nk'impunzi. Mugenzi wa Trade Rwema yaganiriye n'aba bagabo bombi ku bikorwa by'ingirakamaro bimaze gukoregwa mu ikambi ya Zaleka n'umwimbo bimaze kugeza ku baba muri iyo kambi. Reka Bwana Magambi abe ari watangura kutubwira uko icyiyumviro cyo kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi cyamujemo.
Amahoro neza ibi mwakoze kutumire. Mu by'ukuri je navutse mu buhungiro ibikorwa byose twazikora mu buhungiro maze gukora ibikorwa bitari bike nasanze hari abimpunzi bafite ibyumviro byiza bidasanzwe kandi bari kwarakora ibikorwa bidasanzwe ariko batazwi no mu gihugu barimo canke mu bihugu bapfuyemwo. Canifuza ko nokora igikorwa cotuma cyamenyekanisha kandi kiba kibongera kikabigisha mu bihugu bariko barakora kugira bagikore uburyo bumeze neza kandi bishikira abantu benshi.
Ibyo bikorwa wabitangiye ryari? Ese kugeza muri uyu mwanya tuvugana harabo bantu wamaze kumenya umaze kugaragaza ku buryo ibikorwa byabo byaba byaratangiye kumenyekana
ishyirahamwe rero rya Innova Consulting ariyo rigamije kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi zikorera mu nkambi yabitangije mu kwa kane kuri ubu sinova ko hari inyungu nini zimaze kwerekana ariko ndabona neza yuko abo tumaze kwerekana ku bikorwa byabo hari akamaro kanini bimaze kuboneka hariho nk'umwe bamwanditse mu kinyamakuru cya hano muri Malawi kimwe bikorwa ariko arakora kandi ndizera yuko mu minsi nitwamanira kuyikora n'uburyo imfashanyo buzoboneka ku bantu tubandanya twerekana tugaragaza ibikorwa byabo kuko ndazi abantu mu by'ukuri bagenda bafasha mu kinyarwanda bita ngo baterampunga bamaze kugira entere bamaze kwiyenteresa niho twe turakora kugira babandanye kuyaga n'abo bantu baraba ukuntu bafasha kugira bakora bitera imbere
umwe mu bantu uwo muryango wanyu ugerageza gufasha kumenyekanisha ibikorwa bye ni Remy Gakwaya aba muri iyo nkambi ya Zaleka mu gihugu cya Malawi Remy Gakwaya nawe turi kumwe kuri telefoni Remy Gakwaya wiriwe neza
twiriwe neza amakuru yanyu hiya
amakuru yacu ni meza gerageza utwibwire hanyuma unabwira abakurikiye ijwi rya Amerika ibikorwa ukora muri iyo nkambi n'ibikorwa ki
yewe nkakujya bivuze ndi Remy kandi ndi muri Malawi nk'impunzi ndabaye impunzi ntakajya ababyeyi banjye bose mu gihugu usanga mu gihugu cya Malawi ariko nisanze mu gihugu cya Malawi kubera ibintu bitandukanye n'ibizitizi byinshi by'ubuzima bw'impunzi mu nkambi nicyo cyatumye ntangura ishyirahamwe rifasha impunzi kwiga ibijyanye na tekinoloji ariko kurondera uburyo abantu bari mu nkambi bashobore kuronka akazi kuri internet icyo nicyo cyatumye dutanguza organization yitwa Technolab ifa yigisha impunzi ibijyanye na tekinoloji gukora ama application yatandukanye kugira ngo burya bumenyi baburonse bingire mu ma platform y'akazi menshi ahari muri internet bashobore kuronka akazi gatandukanye kandi akazi kasha gafasha ubuzima imibereho yo ya buri munsi y'impunzi n'abaturage baba mu bijiji bya hafi ngaha mu nkambi ya Zaleka
hanyuma umuntu yakwibaza Gakwaya wavuze ko uri impunzi wagiye mu buzima bw'ubuhunzi umaze gutakaza ababyeyi bawe wowe ubwo bumenyi wabukuye
ndarize ndakora ubushakashatsi butandukanye muri ubwo buryo niho ndaciye ndongera ubwenge ndiga ndamenya ibintu bitandukanye byinshi bijyanye na tekinoloji ariko n'ubundi nzica ndaciga mu bigo bitandukanye kugira ndongere ubumenyi bwanjye
gerageza utubwire muri make kuko wabivuze ko ugerageza kwigisha impunzi bagenzi bawe uburyo bwo gukoresha za mudasobwa cyangwa se internet mu gushakisha imirimo kugerageza guhanga za application zitandukanye kuva utangiye gukora ibyo bikorwa niki wavuga ko umaze kugeraho nk'umusaruro
kuva ntanguye ibikorwa ndabonye byarafashije cyane cyane impunzi aho ndatanguriye kubera hariho amapapurikasiyo twagiye dukora yafasha impunzi directement urabye nk'igihe giheze umwaka uheze hariho ikibazo cya covid abantu benshi abakozi benshi ntabwo bari baza mu nkambi so twagiye dukora apurikasiyo ikoresha tekinoloji ya USSD kandi yafashije na UNHCR na Plan Malawi kugira ngo ifashe impunzi bishobore gutwara ibibazo byabo kuri UN bakoresheje amafoni asanzwe kubera impunzi nyinshi zifite amafoni mato mato ya bayitafika phones ariko turetse nuko muri uyu mwaka nyine uheze twashoboye no gutangura gukorana na leta ya Malawi kubera yabonye ibikorwa duhaye dukora ubu duhaye dugutufasha ntabwo dugufasha gusa impunzi duhaye twigisha n'abaturage bazumuse muri bijiji tubigisha ibijyanye na tekinoloji tukabigisha programasiyo barangije kwiga programasiyo ubu turafite abantu bane barota akazi kuri Upwork bahaye bakora ntabwo aba ni abantu bari batafise uburyo bwo kuronka akazi ahantu hose ariko ubu batangiye gukora akazi batangiye kubona uburyo n'ubwo buryo duhaye dufasha tuvana abantu ahantu hatafisi mucho gushika hantu batangura kuba bafite akamaro bashobora kuteza imbere ahantu bari kandi bagateza imbere n'igihugu cyose
nk'inzitizi wowe nk'umuntu uba mu nkambi wakabaye wifuza kuba hari ibindi bikorwa wageraho ariko ugasanga ibyo wifuza ntubigeraho nk'inzitizi uhura nazo cyane cyane nk'impunzi n'izihe kugira ngo ube wagera ku bikorwa ubundi abandi banyagihugu bageraho wowe udashobora kugera
urazo rimpunzi hari ibintu byinshi bihura nabyo bikurikirana na status ubufite so icya mbere cyo ni hahandi ubufuta utashobora kwidegenza cyane naho uba ufasha mu buryo butandukanye ariko hari akantu kabura kakandi ko kwidegenza ugashobora gukora ibintu ariko n'ibyiyumviro ukora ikintu kimwe ukaronka ibindi byiyumviro ariko ugasanga aribyo byiyumviro kugira ngo bishyirwe mu mbiro hariho ibintu inzitizi nyinshi zivanye n'ukuntu na status cyane cyane status uhayikoresha kandi ahantu uturuse nibyo bintu usanga biteza umuntu inyuma ugasanga aho gutera imbere umuntu ikintu yakoraga agasanga ntabwo yagishoboye kubikora ahubwo hasubira inyuma
urakoze cyane Inosa Magambi kuri izo mpungenge za Remi Gakwaya avuga ko impunzi zifite ubushobozi hari byinshi zakora ariko rimwe na rimwe bagahura n'inzitizi z'uko bari impunzi batemerwa mu gihugu kuba bagira inkunga batera ku gihugu kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere ibyo bintu nkamwe mubafasha mubikoraho iki ku buryo izo mpunzi zakumva ko nubwo zifite ubushobozi ubwo bushobozi bwabo buzamenyekanishwa kandi bugire umusaruro butanga ku gihugu
mu by'ukuri icyatumye ntanguza iryo shyirahamwe n'icyo hanini kuko nkanje imyaka cumi n'itanu iheze nabonye inzitizi nyinshi cyane ibaze harageze yaho abantu bakora mu mashyirahamwe yafasha impunzi bahagarika imfashanyo nari naronse y'ibyo kurya amatoni ijana mirongo ine n'atanu y'ibiribwa nari naronse ugira bifashe impunzi mu nkambi icyatumye babizimira bavuga ati wewe uri impunzi ushobora nta nshingano ufite zo gufasha izindi mpunzi umva ibintu bitwenza udashobora gutahura izo mfungurwa zagiriwe irirongwe amezi atatu byasabwe yuko tujya muri Geneve kurega kugira izo ndya zive irirongwe zije mu nkambi ahantu ibirometero mirongo ine na bitanu ni ukuvuga izo zifite no kuba adazizi nicyo gituma navuga ati oya ibikorwa maze imyaka cumi n'itanu nkora biramaze gutera imbere bisaba koza rya kuri mirongo ine irashobora kubandanya ntabirimo ariko reka ntanguje inuwa consulting kugira mvuganire abantu nk'abo ni uko sinzi ko yari kubwiye yuko aherutse Ethiopia kuza kwerekana ubuhinga afite muri tekinoloji aheruka mu Buganda ni kuvuga ibikorwa amaze gukora amapirime amaze kuronka ni menshi yo kwerekana yuko naho ari impunzi umutwe wiwe atabuhungiro ufite umutwe wiwe atari impunzi ukora mu buryo budasanzwe ku buryo n'igihugu n'ibihugu byoronka akamaro mu kubari karakora rero ndi kugerageza gukura izo nzitizi kuvuganira impunzi kugira leta ya Malawi ihindure amategeko yatuma impunzi zidashobora gukora mu bwisanzure ibikorwa ziko zirakora n'ibikorwa yari karakora World Bank banki nkuru y'isi yarayibonye ati oya reka dushyiremo umutahe tugufashe kugira ibikorwa uri kurakora biboneke ni kuvuga ni ibikorwa bibiri byo mu rwego rwo hejuru cyane bisaba ko ubuvugizi bukenewe kugira igihugu gihindure amategeko agenga impunzi kugira impunzi rwose zibikore mu bwisanzure kandi biteze imbere n'abanyagihugu bicyo gihugu cyo cyakabaki
urakoze cyane bwana Inosa Magambi
akanunga duce dusozera amakuru twa tafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mu ikomera Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Fatuma Limasi Kalala twemi ku izina rya bagenzi bacu bose tukaba tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranyungwa mu byo mbimo byose uko turi babiri jewe na Kalala turongera mu gitondo mu makuru azoba agezweho mu kurindira rero mu bijuru bwiza mwanyuma mu byanjye.